Nandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda n'umunsi wa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Turabyishimiye kuba ko ari bwo bwa mbere ishyaka ryacu yinjiye mu nteko, ishyaka rya opozisiyo ni urwego rwiza, ni ikintu kiba tugezeho, ariko twizeye kubona imyanya myinshi ntabwo twayibonye, ariko ibyo turabishimiye.
Uwo ni Bwana Frank Habineza, umuyobozi w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije Green Party mu Rwanda, avuga uko yakiriye amajwi y'imfata kibanza umugambwe waronse mu matora y'abadepite. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu. Tuza kubabwira n'ivyerekeye abarimyi bashorera ikawa amatorero akukira Sogestal Ngozi mu Burundi, basaba kuronswa agahembo kabo. Ako mbanze ndagire muri make ku mugambwe MLC wa Jean-Pierre Bemba muri Congo gabisha ko kunyungu z'igihugu giye gufata ingingo zikomeye inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro imukuriye mu ihiganwa ryo kurondera uzosubira Perezida Joseph Kabila. Iyo ngingo yo kuvana Burundi ku rutonde rw'abahiganirwa intebe ya Perezida muri Congo yatangaje ku munsi wa mbere sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro yasiguye ko Bemba yitwayemo yasiguye ko Bemba murantunga sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro Bemba yari yitwayemo yasiguye ko ivyaha byo gufumbatisha ibiturire ivyabona mu rubanza rw'ivyaha byo mu ntambara ariko aburanishwa na sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI ari byo bimubereye intambamyo yo kuja muri iryo higanwa ry'amatora ategekanije itariki ya 23 kwezi kwa 12 no mwaka. Umugambwe MLC uvuga ko ugiye gukorana n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo mu ntumbero yo gutorera umuti yo gusubiza ngo umuntu mbere gusubiza demokarasi abanyekongo. Ivyo vyashikirijwe mu nama yahuje ibiro vya politike vyo mugambwe ejo ku munsi wa kabiri. Muri Amerika naho abanyagihugu baharurwa mu bihumbi amajana baba ku nkengera z'amazi mu banuko bwa Leta Zunze za Amerika ejo kwa kabiri bariko batekera musenyi mu mifuko bapakira ibifungurwa bitegurira guhunga igihuhusi kivanze n'imvura ciswe Gordon vyavugwa ko kigiriko kigana ako karere. Amareta yagabishijwe ko ashobora kubangamirwa n'ico gihuhusi ni Louisiana, Mississippi, Alabama na Florida. Imvura igera kuri santimetero 30 niyo yitezwe mu bice bimwe bimwe vy'ayo mareta ndabadondaguriye. Abahinga bakagabishije ko iyo mvura ishobora gusenyura ibitari bike ikanahitana n'ubuzima bw'abantu. Amashami y'ibitoro arashobora nayo nyene kugara. Perezida wa Amerika Donald Trump ariko yavuze yuko leta yiwe yiteguriye gufasha abanyagihugu baraba muri ivyo bice. Leta Zunze za Amerika zigabisha ko ziteze kugira ingere ku yindi mu gihe igihugu ca Siriya cokoresha ibirwanisho vy'ubumara mu ntara ya Idlib, ikirindiro ca nyuma c'abagwanyi bagwanya leta ya Siriya. Ibiro White House vya Perezida wa Amerika vyashikirije ejo kwa kabiri ko biriko bikurikiranira hafi ibera muri Idlib, aho bivugwa ko abanyagihugu b'inzirakarengane bashika ku mamiliyoni bafise ubwoba vy'ibitero vya Perezida Bashar al-Assad. Amerika yavuze ko izobandanya ikorana n'ibihugu bicuditse mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti urama mu ntambara yo muri Siriya hisunzwe ivyemezo bizoshikirizwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU ejo kwa gatanu. Byiteze yuko akanama ka ONU kiga ico kibazo. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
duhere mu gihugu cy'u Rwanda ho ku nshuro ya mbere mu nteko ishinga amategeko nyuma y'imyaka 24 hagiye kugaragaramwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi maze gutangazwa by'agategekanyo matora y'abadepite byerekana ko amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi Green Party hamwe na PS imberakuri yatsindiye imyanya ibiri kuri buri shaka ni inkuru ya mugenzi wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa
Ufatiye kubimaze gutangazwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda kubyavuye mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yabaye kuva ku itariki ebyiri kugeza ku irenyeza uku kwezi kwa cyenda biragaragaza ko ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi n'andi mashyaka bihurije hamwe bongeye gutsinda amatora kubwiganze mu myanya 53 y'abadepite mu cyiciro rusange begukanye imyanya 40 ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza PSD ryatsindiye imyanya 5 rikurikirwa n'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa Nuperi naryo ryatsindiye imyanya 4 ayo mashyaka niyo yaramaze imyaka 24 mu ntego ishinga amategeko no mu butegetsi muri rusange igishya muri aya matora noneho ku nshuro ya mbere hinjiyemo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ayo nayo ni ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party n'ishyaka PS imberakuri buri shyaka muri ayo mashya ryatsindiye imyanya 2 mu ntego ishinga amategeko nk'uko bitangazwa na Professor Karisa Mbanda president wa komisiyo y'amatora
Green Party itsindira imyanya 2 mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite naho PS imberakuri itsindira imyanya 2 ibi turavuga by'agateganyo
ijwi rya Amerika ikimara kumva ibyavuye mu matora mu buryo bw'agateganyo yavuganye n'abayobozi b'amashyaka mashya yinjiye mu nteko ishinga amategeko by'agateganyo nahereye kuri president wa Green Party bwana Frank Habineza mbanza kumubaza uko yakiriye ibyavuye mu matora
turabyishimiye kuba ko arimo bwa mbere ishaka ryakiriye mu nteko ishaka rya opposition ni urwego rwiza ni ikintu kiba tugezeho ariko twizeye kubona imyanya myinshi nawe twayibonye ariko byo twabishimiye
ibitekerezo byanyu mwagiye muvuga mu migabo n'imigambi yanyu mwiyamamaza abanyarwanda babyitege ko ariko bizakomeza
niko bimeze rwose ibyo twijeje abanyarwanda byose tugiye ku noneho kureba ukuntu dushyira mu bikorwa tugana n'andi biri byo ya politike tuzabona nayo mu nteko twijeje abanyarwanda ibijyanye no gukura umusoro w'ubutaka kugira ubutaka bube ubwabo n'ibindi byose twijeje abanyarwanda rwose ntabwo tuzabaveba tuzakomeza kubishyira imbere kandi nta kabuza bizagerwaho
nkimara kumva uruhande rwa Green Party nakomereje ku ruhande rwa PS imberakuri nabwo mvugana na president waryo madame Christine Mukabunane nawe ati
abyakiriye neza kandi twashoboye kubonamo 5% kandi natwashimiye abadutoye n'abadufashije bose nk'abayobozi b'inzego z'ibanze bakoroherezaga mu kwiyamamaza n'abandi bose bafatanyabikorwa
umuntu yavuga ngo imigabo n'imigambi namwe mwari mufite mugeze mu nteko ishinga amategeko nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bizakomeza
bizakomeza cyane ndetse ahubwo bigiye kugira imbaraga kuko nibura tubonye imyanya igaragara yo kubivugiramo
ayo mashyaka yombi mu nteko ishinga amategeko ari ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yumba amaze imyaka 9 hatanira kujya mu butegetsi bi rero bishobora gufatwa nk'inkuru nziza kuri aya mashyaka ariko nanone no mu mboni y'amahanga kuba aya mashyaka yavutse nyuma ya genocide abonye ibyicaro mu nteko kuko ubutegetsi bwa Perezida Kagame bwakunze kunengerwa kugucecekesha batavuga rumwe nabwo Perezida wa komisiyo y'amatora yanatangaje by'agateganya batoreye guhagararira abafite ubumuga n'urubyiruko ku ruhande rw'abafite ubumuga hari bwana Eugene Musorini naho ku rubyiruko hari bwana Ernest Kamanzi na Christine Maniriho muri aya matora nta mukandida wigenga wabashije kugeza ku ijwi rimwe ku ijana bose uko ari bane batahiyaho kuri uyu wa kabiri kandi hanabaye amatora ku cyiciro cy'abagore bagomba guhagararira abandi mu nteko ishinga amategeko komisiyo y'amatora iravuga ko yose yagenze neza ariko ko amajwi yose yo mu ntara atarabagiraho ngo babashe kumenya ibyavuye muri aya matora y'abagore abatoye hari icyo biteze kubazabahagararira
kuri iyi manda ni ukureba imbere cyane ni ugukora umuvuduko cya cyizere tuba twagiriwe nk'abagore bakagisigasira ku buryo bagomba gukora ibidasanzwe kugira ngo cyizere igihugu cyahaye umugore koko bagumize bakibone ngende icyo nifuza ko bazasigasira agaciro baba bahawe
abo tugiye gutora turabifuza ko bazatuvuganira nk'abagore tukaba mu bwigunge tukaba damu mbese bahagarariwe dukomeye muri byose
Na kuibuta kwa kujezo umu wa depite mirongu nani hasige wa depite makumyabiri nabane watara menyeka na waza wa bahagarari ya wagori muri mirongu tatukuja na bjavu. Ukurikije ibyagaragaye muri manda cyuyije FPR n'andi mashyaka bihurije hamwe batakaje umwanya umwe PSD yatakaje imyanya ibiri naho PR nayo yatakaje umwanya umwe aho bagira ubusaha ijwi ry'America ikigali
yahike bagira ubusa arakenuye tukiri mu gihugu cy'u Rwanda hari imvura imaze iminsi iriko iragwa abarimyi bakavuga ko ibateye amakenga kuko iguye hakiri kare bagatinya ko izova icika kare imirima ntiyere neza umuhinga wo mu kigo kijeje ihindagurika ry'ibihe arahumiriza ko imvura ikwiye kugwa ahubwo hakirika ikwiye ihari mu kirere yamara agahamagarira abarimyi ko borindira gutera imbuto kuko itaragwa neza mu byumva mu nkuru twubaza mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
Turi mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro abanyagihugu bariko bararima yamara makenga ni menshi kubera imvura imaze iminsi iri kwiragwa bavuga ko batari bayimenyereye ari nyinshi uko iri mu gihe nk'iki bakibaza nimba botangura guteragira imbuto canke ko borindira
turi kurima aho tuzahinga ibishyimbo njyewe imvura ndi kubona iri kugwa cyane babamwe nako bari batangira gutera kobera ko inamvura ya mbere ibari yo kurima y'abantu bahise batera irabashitura imyaka ikuma mu kwa 9 tuba tugitera ibishyimbo tukageza no mu kwa 10 tugitera no mu kwa 11
nuko gusimba kugwa igihe gitaragera ngo batere imyaka ubundi yagwaga mu kwa 10 yagwaga mu kwa 10 bayita batera ntago imvura buri ntago yerekwa kugwa muri uku kwezi ubundi yuko kwa 10 kwageze nubwo nitana guye papa gutera mu muzuba bagategereza twenda igihe cyageze izagwa akaba igihe banayitegereje ntiboneke
umuyobozi ashinzwe iteganya gihe no kurishirwa mu ngiro mu kigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe Meteo Rwanda twahigwa Anthony ahamagarira barimye kurindira gato guteragira imbuto kuko igihe cyo mutasoro kitaragera
iyi ngimvura igihembwe cy'imvura cyari cyatangiye igihembwe cy'imvura kigaragara nuko ikizatangira nko mu cyumweru cya kabiri cya gatatu cy'ukwa 9 iyi rero ni imvura isa nkaho yayibanjirije ariko rero ntago twavuga ngo ni imvura itangirana n'igihembwe cy'ihinga abwo yaguye mu Rwanda ho nyisine n'ahandi mu bihugu duturanye naho yarahageze
abandi barimye nabo bafise amakenga ko imvura izo yavicika kare kuko no kugwa yaguye kare bati hamwe yobandanyigwa tuzava dutinyuka dutere basaba ikigo meteo ko co bamenyesha amakuru y'imvura akwige kandi kugihe
imvura ishobora guhagarara bikangirika nago byakwera abigenga gihe dukurikije wende ibyo bavuga ko abari byo kwakurikije ibyo batubiye batewe n'igena gihe bari kubona rigezeho biramusikomeje abaturage twatinyuka tugatera babimenye bazaba hakirikare rakibaza
yaguye ariko sibo twayizera ko izakomeza kagwa turimo guhinga igisigati tuzateramo ibishyimbo turahinga dukuramo ibishyitsi by'amasaka kugira ngo nyine hahore nihamara guhora tuzateramo ibishyimbo aragiye izuba ryazava mu kwa 9 ibishyimbo bikuma ariko ubu ngubu bigejeje mu matariki nka 5 10 twaterana tukwakira tubihe byahindutse se wa mugabo we cyaduhira tugahinga tukeza ubushize twarahinze dutaha dutyo bishyimbo byarayoyotse kubera imvura nyinshi
nkumva ko wende ushobora kubigwa gutya ipfu busa none igihe cyo kuzatera imyaka cyagerwa sanga irabuze nuko yabirekeye aho ikazagwira igihe
twahigwa arahumuriza ko ibipimo byerekana ko imvura ikwiye ihari mu kirere
ikigaragara cyo nuko ikirere kigaragaza ko gifite imvura ihagije ubwo rero tukabona yuko igihembwe cy'imvura cyose igihembwe cy'ihinga cyose kitazahura n'ibibazo kuko imvura irahari ihagije u Rwanda rwose ruzaba rufite imvura ihagije ku buryo bidakwiriye gutera impungenge no mu cyumweru gitaha izaba ihari nubwo izagabanukamo ariko iyo izakomeza igwe ku buryo tuzatangira kira gihembwe cy'imvura no kuvuga igihe tuvuga imvura izatangirira hatari haza akantu kakazuba gakakayi ku buryo gashobora kuba abantu bakibazaho bavuga bati tugiye gusubira wenda mu mapfa
ku mugoroba ku munsi wa kabiri w'igendwi inkuba yarisha abantu bane harimo umwana mu bice bitandukanye byo mu turere twa Karongi na Rutsiro two mu burengerazuba bw'u Rwanda iyo nkuba yabakubise mu mvura imaze iminsi igwa mu bice bitandukanye by'igihugu mu gihe giheze imvura y'igihuhusi yarisha abantu barenga 30 yongera hitana imirima muri iki gihe umuhinga wo mu kigo kijeje uhindagurika ry'ibihe avuga ko bataraharura neza ibyo nonywe n'iyi mvura iri kwiragwa imbere y'igihe Pierre Claver niyo nkuru i Kigali kubwijwe rya Amerika.
Pia Kaverni yongura rakenu yariko dutange umuco iyo nkuba rero ntiyishe umwana muri ejo kwa kabiri hari kwa kabiri windwi yaheze tukivuga ivy'uburimyi ariko ubutuvyerekeje mu gihugu c'u Burundi abarimyi bashorera ikawa mu matonorero akukira Sojestala y'ingozi basaba kuronswa gahembo kabo aho ni mu gihe bavuga ko bari kuba bakaronse kuva mu kwezi kwa gatandatu ariko amaso yaheze mu nzira Fidelite ishatse hadufite ibindi kwino nkuru
Abarimyi b'ikawa bashorera umwimbu matonorero ashika 20 ya Sojestala ishirahamwe rigenga matonorero mu ntara ya Ngozi barifumbereje bamaze amezi abiri bataronswa agahembo
Ariko kwa kwa hemi kuma kwezi kwa gatandatu nta muntu numwe amerewe neza kugera uno munsi bose bamwe nabikarashonje kandi barimbuye abantu bose bari ngaho bakeneye amafaranga bafise ubukene bwinshi cyane n'amarira burya ngo atemba jya muwundi
uyu cyo kimwe n'abagenzi we baduhaye ikiganiro twabasanze muri komini ya Busiga zone Rukeco mu ntara ya Ngozi kwitunayo ari ku mutumba wa Murambi mu buraruko bw'u Burundi asanzwe hashorera abarimyi barenga igihumbi nkuko babitwiganiye ubushoye ikawa yaronswa agatike kari ku giciro cy'ibyo yashoye akaba ari ko aheza akerekana ihemba rigeze ubu rero kubera ko agahembo kabo katevye bamwe barimye bariko baragurisha ubwo butike bohembewe ko
abantu bagurisha dutike bivana no bukene babifitiye cyangwa imanza zitandukanye hariho nkubabumbishije nk'inzu imvura ijyanga ibinyagire umwabafundi nabo andakubakira amahera abunabayetura bafundi akaba abana umuntu ari karagukorera ashaka no gufungura none warashoye tahembwe umva wokoresha gute
igurishwa ryatwo riba kubera atakundi bari bugire uyu mukenyezi yadusiguriye ingene abagurishije bahomba
ukuntu ahomba none nkaha nyimba kuri nyagateke yohembe wa 105 ugacyo sanga akagurishije nko kuri 325 we ntumva ko abasubiye inyuma gose kandi yitwa ngo arashoye
ubwo bukene barimwo ubwo bwonyuwe nuko umwaka w'ishure wa 2018 ushira wa 2019 bucutangura n'abatari bwadandaza ubwo butike bamesha yuko ariko bagiye kwikorako
nkubu abana batangwe kwishure nk'abana banje bazoronka makaye
wewe washoye ibiro bingahe nawe
nk'amajana 2
nene nka wewe nk'umuntu yoza ati mpagatike gatoya ndaguhe dukeya kugira ngo ubifashishe ntawo
nzotumuha nyene kubera abana babuze ico bajana kwishura Tushenda mubutike kugira mpamahera makeya nyene ngura ibikoresho by'abana.
Inkenya no bura kubudandaza teragira. Igira rigere ntaho tuzokura kabuto ntana hamwe. None umva twogira gute. None rero niho umuntu aheza rero akaraba agaca rero yemera nyene agahomba bakamuha duhera tudakwiye.
Abo barimyi basaba kuronswa agahembo kabo urongoye tunero ry'ikawa ry'Murambi Imana yakiza Fortune tukamubajije igituma abo barimyi bataronswa ako gahembo.
Burya ekipi hemba barayitegura hanyuma bakatubwira bati ejo canke ejo ejo bwira abantu ko bazohemba. Niwe turindiriye iyo saha ngo gushikisa.
Ne mwebwe ni mu bashikirize imyidogo y'abakiriya banyu.
Nta munsi tudatanga raporo turabivuga mugabo nabo bakatubwira ingorane bafise bati ntayo dufise natwe turiko turahiye.
Twarondeye kumenya ingorane zituma abo barimyi badahemba. Mga yamara urongoye Sojestala mu ntara ya Ngozi Angelus bari bunyihe nitwashoboye kumuronka ariko rico kibazo twari kumubaza twacishwe no mwishira hamwe rihurikiye mwari nyibikawa mu Burundi Senac murima w'isangi binyogoto Anselmo icegera cyo urongoye iryo shira hamwe yabwije ya Amerika ko ikiriyo kiratuma abari nyibikawa bateba kuronswa agahembo ariko igiciro cikaka ku soko mpuzamakungu makungu cyakorotse bireshe bituma amafaranga guhemba bari nyi akena ariko naho biruko Senac iremanga yuko ico kibazo gifashe mu minwe ikigeze abarimye yuko misi iri imbere kizoba cyadanutse mu gihugu cy'u Burundi ikawa izo bwa mbere mu byinjiza amafaranga y'agaciro ku mutumba wa Murambi zone Rukeco mu ntara ya Ngozi Fidelite ishatse ijo rya Amerika
Tibanwanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Ejegeme ka Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru imwe yo mu makambi imbere yuko ca tuja mu kiganiro c'amagara y'abantu umwaka w'ishure muri Republika ya Rwanda Demokarasi ya Kongo yaratanguye ku munsi wa mbere hayamara abanyeshuri bahungiye mu kambi ya Rusenda bavuga ko uyo mwaka wabasanze mu bukene butagira uko bungana ku buryo hariho n'abatanguye badafise ibikoresho byo mu ishure Vedaste Ngabo akoje ujya Amerika muri Republika ya Rwanda Demokarasi ya Kongo
Abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko uyu mwaka utangiye amwe mu mashyirahamwe ashinzwe uburezi muri iyi nkambi harimo Action Aid na Ebenezer nta bikoresho yari yaba. Ubwo twagendereraga bamwe mu banyeshuri b'abarundi biga ku kigo cyisumbuye cya Institut Batwa na EPE Sungu, bamwe mu banyeshuri bari bambaye za uniform abandi nabo batazambaye, maze batugaragariza uburyo batangije uyu mwaka w'amashuri w'2018-2019 muri aya magambo.
Mwaka turawutangiye ariko bamwe bamwe ntidufite iyo dutanguza ku ishuri nk'amakaye uniforme, nubwo badusabye ko tuzokwambara ibirato byera ariko nk'ubu ntabyo dufise. Sinzi rero Ebenezer ko ari kizotubwira ikadupokeza, sinzi, turarindiriye.
None se murabigenza gute mu kwandika mudafite amakaye?
Turatonda ku ishuri uko nyene turarindiriye, turabe ko tuzohava turonka izo tuzoba turandikisha tube turatanguza umwaka.
Ubu wazanye amakaye ngayo?
Nta nimwe nazanye.
None se uriga gute udafite ikaye?
Napfuye gutonda uko nyene nzoba ndatonze uko nyene amanina yaronka nzokwimura ku bandi bazoba bamaze kwandika.
Twatangiye neza ariko nta uniforme baraduha, iyo mwakweze nta uniforme baduhaye bahaye ayandi mashuri twebwe mu wa kane baratwiye. Nanjye nambaye impunzu zisanzwe nta uniforme dufite.
Kubera iyo mpamvu
igize imyaka ibiri bataduha uniforme.
Twebwe rero icyo ikibazo nabo bafise turi banaho nikora na hantu dukura amahera yo kugura amakaye, uniforme zirazimbye. Twebwe nta hantu twokura amahera ariko tukumva ngo nta byangombwa ufise, ata byangombwa ufise wobwiye gukora iki ku ishuri? Ubu ngubu nazanye impuzu zisanzwe, nago nazanye uniform.
Nyanzira Chantale kimwe n'abandi babyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bari baje kwandikisha abana babo ku ishuri ribanza rya EPE Isungu, batubwiye yuko bateye impungenge no kuba uyu mwaka w'amashuri utangiye kandi abana babo batarahabwa ibikoresho by'ishuri.
Kubera nta muntu aja ku murima atafise isuka, ibyo nabyo ntibiba. Byiza rero nuko bopokeza abana kubera bazi yuko umwana aja ku ishuri afise ikaye, babapokeza amakaye, babapokeza amakaramu. Mu mwaka uheze nitwe twimenye ntibabapokeje, guhera uya mbere niyo yapokeye, naho ntibapokeye bose. Je ndafise abana benshi batapokeye, nta mwana wanje n'umwegeza muri uyu mwaka. None nta n'iniforme bapokeye, none raba bataguye kandi umwaka batarapokeya na kimwe. Ubu rero turarindiye turabe natwe mwebwe mudushikira imbere mukaba ingiga bakadupokerera abana bagapokera, kubera ntibazoguma uko bihorera mu nzira biza biririmbye iyo mu gahinga.
Jean Misigaro n'umwari mu mwaka wa kabiri ku ishuri ribanza rya EPE Isungu avuga yuko kuba amashyirahamwe ya Action Aid na Ebenezer ajya atanga ibikoresho by'ishuri mu kwezi kwa mbere kandi abanyeshuri bo bafunguye mu kwezi kwa cyenda hari ingaruka bigira ku myigire y'abana.
Ingaruka bigira ni uko umwana ubumenyi tuba mbandiko ndamwigisha atahabushyira mu ikaye agasambwira ati ntaho nandika, nta nicyo nandikira ko nta na kimwe.
None se nk'uyu munsi barandika he?
Uyu munsi nta namwe bandika.
Urabigenza gute?
Icyo ukuntu ndabigenza ndagerageza kwiyaranja cyo ubwanjye, nkabwira abarondera udukaye tw'umwaka uheze kandi si benshi badufise. Baba ritwo bandikamo
Rwanda gwishiramwe rya Ebenezer ari naryo rya ritangira ibikoresho ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye yo muri iyi nkambi. Batangaza yuko nubwo aba bana batatangiranye uyu mwaka n'ibikoresho by'ishuri hari gahunda bafite yo kuzabitanga. Uyu ni Makini Rukamigwa, umukozi wa Ebenezer mu Rusenda.
Ubu ngubu ntabyo turabahereza nkuko bisanzwe, iyi ni imyaka itatu tumaze tubitanga kuva iyi nkambi yaza, kuko tujya tubihereza abana b'impunzi z'abarundi bari hano mu nkambi ya Rusenda. Ariko mu minsi itari mikeya byo deja twamaze kubiteganya birahari tuzabibahereza.
Kubera iki kibazo cyo kudatangira ibikoresho by'ishuri ku gihe bigenda bigaragara muri inkambi yo mu Rusenda, bituma bamwe mu bana bagenda bazerera mu mabarabara ndetse abandi nabo bakazerera ku kiyaga cya Tanganyika. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo nawe nyene arakenuye mu kanya ukubungabunga amagara yacu. Umusirero mwanya ukiganiro cungene tubungabunga amagwara yacu, turagaruka ku ngwara ya asma iri mu ngwara zikarira bamwe n'abandi igihe imvura itasuye. Ico gihe kikaba ari naco cimirije mu gihugu c'u Burundi co kimwe no mu Rwanda. Muganga ndi kumwe na yo François yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zifatira mu bihimba vy'ihemero ku bantu bakuze no kubana. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse ari Bujumbura, aragaruka kuri iyo ngwara yongera ahanura ica abarwayi bakwiye gukora kugira ngo boye gusinzikara. Reka tubahe umwanya batuyagire.
Ingwara ya asima iri mu mugwi w'ingwara ngendanwa zidakira. Bisanzwe bizwi ko imiti nka salbutamol na ventolin ari abagwayi bama bakoresha igihe iyo ngwara yabavyutse. Ariko rero ku bwa muganga ndi kumwe nayo François yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zifatira mu bihimba vy'ihemero ku bana no kubakuze, avuga ko ivyo bidahagije. ahanura abagwayi bama bafata inshuro nyinshi iyo miti kwihutira kuraba muganga.
Nimba ifata akabona yumvanda akwatarevye muganga akaguma ikoresha imisi yose indwi imwe indwi zibiri no kuvuga umugwayi arakeneye gusubira gusuzuma. Mu bisanzwe gukoresha cyane ipompe ya Ventoline ya Salbutamole n'izindi sankizo bikoresha kenshi no kuvuga urugero rurenga rimwe kundwi imisi yose nk'ikiringo cy'ukwezi byerekana yuko iyo asume yawe nimba ari asume koko ikeneye gusuzumwa hanyuma ikeneye ubundi buhinga kugira ngo ureke kuguma ukeneye Ventoline ureke kugumugira amakrize ushobore kugira ubuzima busanzwe ubeho nk'abandi bose.
Uyu muganga amenyesha ko muri rusangi abantu benshi bakarigwa n'indwara ya asima igihe imvura itasuye nk'uko vyimirije mu gihugu cy'u Burundi kumva sigura.
Igituma abantu bakarigwa kugira amakrize ico gihe nuko igihe imvura iguye izana n'umuyaga ajyamo amakubise hasi akatuma ibintu bitumuka. Ivyo bitumuka rero birimo ayo mapollen des arbres des herbes ayo mapollen ivyo bimwe bwa bufufu bwa ku mashugwe bigatuma rero imaze kujira mu mpwemo turiko turahemuka umurwayi akaca bihemuka ku bwinshi amaze kubihemuka acatangura kugira krize hajyamo yaze neza nabajya abantu bakababona ko baremba cyane cyane igihe imvura iguye barakubera ko kuko igihe abonye ikuvya akaca aja ahantu akarindira akinyegeza akaja nko mu gitanda akarinde kwanze gashika hasi kagwari nyinshi cyo giye nta krize agira.
Muganga ndi kumwe nawe François abandanya avuga uko umugwayi akwiye kwifata.
Ukwirinda si ukuvuga ngo yoca yibohera mu nzu akahagarikiwe guha byose akamacungana n'isaha cyangwa ikirere ko imvura igiriwe ubwo yaje kunyegera mu cumba haba namba uko siko kwirinda. Abantu nk'abo ari cyatekanijwe yuko igihe babonye bashobora kubagira bagira krize hari imiti bashobora guca bafata buno nyene kugira bakingire kuja muri krize. Ivyo ni ku bumuntu atarasanzwe bisabwa ko fata imiti imisi yose. Hariho rero ubundi mugwi w'abantu babasanzwe bafata ikintu twita traitement d'enfant umuti umubuza kuja muri krize. Uwo muti ukenewe cyane cyane kuko umugwayi afise asme izitwa allergene zama muri environnement yiwe.
Icyo kumenya nuko indwara ya asima iri mu ndwara zica ariko muganga asigura ko hari gihe umugwayi abigiramo uruhara mu kuja kwa muganga amazi yamaze kurenga inkombe.
Nuko kenshi abo bagwaye bipomuko baza kwibuka kwirukira muganga barevye hamwe hasigaye ku muntu usegonda wa nyuma hasigaye kwa cikana. Icyo gihe rero nahashika kwa muganga bamwe barandagwa mu nzira nawe yoshika kwa muganga arashobora gushika kwa muganga batakigira uko bagira. Icyo gituma rero je impanuro nubaha nuko umuntu yumvise ahema nabi tuvuga akumva kumuranga ariko ahema nabi ntabirindize ijoro adashobora kuvyivura kuri uwo murango nyene namenye neza kuri uwo murango nyene ategeza kuja kubaza muganga ntarindire ngo hamagenda atashobora no kuvuga izina ryiwe atashobora kuvuga igihungane gizo n'amajambo atatu ngo ntihageze kuja kwa muganga arashobora kuba yacerewe. Nuko rero kenshi asume yica.
Asima iri mu ndwara zibangamiye abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi nubwo uyu muganga atagitigirikana unatanga. Abandanya avuga ko kenshi abagwayi bayo ishobora kubahitana bivuye no kubura imiti nyayo yo kubavura nk'uko biba bikwiriye. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse harakenewe no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mariko muracumviriza mwakoze cyane gose aho mwariko mucumva muherereye bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi gishoboke. No sans kimenyi yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Patrick bari kumwe muhinga w'ivyuma na Jediane nahaze dufatikanije tubatumire mu biganiro tubafitiye mu masaha ari imbere. Muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 aho ni ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice nahaza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Ayo makuru yose ibiganiro vyacu bitandukanye muravyumva mucire kwiriwe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke mugaca kuri Facebook yacu VOA radio yacu. Ahandi mushobora kumva ibiganiro muciye ni kubari mu Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ndiho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku muhingamo ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Nuko rero muranigwe mu banyu no mu vyanyu tuzongerejo ntaho twahereye.